Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu, itariki 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2017 muri studio 5 Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamilindi, ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Hari aho ngabo z'igihugu zigera zikibuka ko igihugu ari cy'abaturage, n'abari abana b'abaturage bakavuga bati turarwanira umuntu uri kwica abaturage kugira ngo ku nyungu z'umuntu umwe.
Uyu ni profeseri Noheri Twagiramungu kubibera muri Zimbabwe, ariko muri rusange ku masomo yo ku ruhare rw'abasirikari mu kugarura ituze mu gihugu nyuma y'ubutegetsi bw'igitugu. Ni mukanya rero mu makuru yo twabateguriye ari mu nyina yo muri Zimbabwe.
Ego cyane, umukuru w'inama nshingamateka ya Zimbabwe amenyesha ko Emmerson Mnangagwa azorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu w'iyi ndwi.
Hanyuma Ratko Mladic yahamwe n'ibyaha bya genocide n'ibyaha by'itsembabwoko ndetse n'ibyaha by'intambara mu rukiko rw'Ilahe rwashyiriweho Yugoslavia, yakatiwe gufungwa Burundi ubuzima bwe bwose. Rero
abantu 8 nibo barokoye, abandi 3 ntibaramenyekana amaherezo yabo. Aho ni nyuma y'isanganya y'indege ya gisirikare cya Amerika yakorotse mu inyanja ya Pacific. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi, twayabateguriye nayo yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahereye muri Afrika, muri Zimbabwe. Umukuru w'inama nshingamateka ya Zimbabwe amenyesha ko Emmerson Mnangagwa azorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu. Ni nyuma y'aho Robert Mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu ikiringo kitari gito atanze imihoho. Itangazo y'uko Mugabe yatanze imihoho ryasohotse kuri uyu wa kabiri, aho Mnangagwa uno munsi yarasanzwe yitezwe kugaruka mu gihugu. Ubu muri aka kanya akaba ariko arashikiriza ijambo igihugu. Ubu yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu agakugwa mu mabanga yiwe giturumbuka. Yari yahunze igihugu ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 11 abogojwe mu mabanga yiwe na Perezida Mugabe. Kuri uno wa gatatu, inkengeri nyinshi zavugijwe n'abanyagihugu mu gisagara cya Harare mu kanyamuneza k'inkuru y'uko Mugabe yavuye ku butegetsi. Iryo tangazo ry'uko Mugabe yatanze imihoho ryasohotse ejo ku munsi wa kabiri risomwa n'umukuru w'inama nshingamateka Jacob Mudenda.
Urukiko rw'umuryango w'abibumbye rwashyiriweho icyahoze cyitwa Yugoslavia, TPIY mu magambo ahinnye y'Igifaransa, rukorera Ilahe mu Buhorandi, uyu munsi rwahamije General Ratko Mladic ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, rumukatira gufungwa burundu nk'uko umushinjacyaha yabisabaga. Ratko Mladic, Ratko Mladic yari umukuru w'igisirikare cya Repubulika Nyaserbia ya Bosnia mu gihe cy'intambara yo muri iki gihugu cya Bosnia kuva mu 1992 kugera mu 1995. Iyi Repubulika rero nayo ikaba yaravutse nyuma y'isenyuka ry'icyahoze ari Yugoslavia, yari Repubulika yunze ubumwe ifite amarepublika menshi ayigize. Urukiko rwavuze ko Mladic yari afite umugambi wo kurimbura abaturage bose bo mu idini ry'Abayisilamu mu mijyi ya Srebrenica na Sarajevo. Aregwa ko we ku giti cye yayoboye ibitero byahitanye abayisilamu barenga 8,000 b'abagabo n'abana b'abahungu gusa. Abahanga mu by'amateka bemeza ko ari bwo bwicanyi bw'ishyano bwibasiye inzirakarengane bwa mbere mu Burayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mladic yahakuye aho ngaho rero muri ubwo bwicanyi yahakuye izina ry'ubugome bukabije rya Boucher des Balkans mu Gifaransa ni nko kuvuga umwicanyi ruharwa wo mu rwego rwo hejuru. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Zaid Rad Al Hussein yasohoye itangazo ati iyi ni insinzi y'ubutabera ni ukubwira abicanyi bose ko ntaho bazahungira nubwo baba bakomeye bate nubwo byatinda bwose. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yishimiye icyemezo cya TPIY, ni ukuvuga rero urukiko rw'umuryango w'abibumbye rwashyiriweho cyahoze cyitwa Yugoslavia muri uru rubanza rwa Ratko Mladic.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abantu munani nibo barokowe, abandi batatu ntibazwa amaherezo yabo. Aho ni nyuma y'isanganya y'indege ya gisirikare cya Amerika yakorotse kuri uno munsi wa gatatu mu nyanja Pacific. Igisirikare kigwanira mu mazi cya Amerika cyatangaje ko iyo ndege y'ubwoko bwa C2A yitwa Greyhound yaguye muri iyo nyanja ku birometero 925 mu bumanuko bushira ubusiruko bw'izinga ry'Abayapani Okinawa. Yari mu bikorwa vya misi yose byo gutwara abantu n'imizigo y'igisirikare cya Amerika hibatwara ku ikambi ya gisirikare cya Amerika i Ronald Reagan.
Ministri w'intebe wa Libani Saad Hariri warumaze ibyumweru bibiri yeguye, uyu munsi yisubiyeho avuga ko akiri mu mirimo ye abisabwe na Perezida wa Repubulika ya Libani Michel Aoun ku itariki ya kane y'uku kwezi. Ku buryo butunguranye cyane, Saad Hariri yari i Riyadh muri Arabia Saudite asoma itangazo kuri televiziyon avuga ko yeguye. Mu ijambo rye yasobanuye ko afite impungenge zo kwicwa mu gihugu cye kandi ko nta bubasha afite kubera uburyo umutwe wa Hezbollah na Irani, inshuti magara ya Hezbollah, bigaruriye Libani ndetse n'uruhare rwabo bafite mu ntambara zo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Saad Hariri ntiyumvikana na gato na Hezbollah kandi nayo iri muri guverinoma ye. Mu 2011 Hezbollah yahiritse guverinoma ya mbere Saad Hariri yarayoboye kuva mu 2009. Icyo gihe Hariri nabwo yarahunze agaruka mu gihugu cye mu 2016. Akimara kumva itangazo rya ministri w'intebe we, icyo gihe rero ku itariki ya kane, President Michel Aoun yahise atangaza ko atabyemeye, atemeye rero kwegura kwa ministri w'intebe ye, asobanura ko kuri we Hariri ateguye ku bushake bwe, ahubwo ko yari imfungwa ya Leta ya Arabia Saudite. Michel Aoun yavuze ko azemera kwegura kwa ministri w'intebe we Hariri ari uko agarutse mu gihugu bakivuganira amaso ku yandi. Hariri yasubiye muri Libani ejo kuwa kabiri.
Handi naho ibiganiro vy'umwumvikano bishasha biyobowe na ONU kuri Siriya bigamije gutangura mu ndwi iheze. Kuri uno munsi wa gatatu, abayobozi b'imigwi itavuga rumwe na leta bahuriye muri Arabia Saudite mu ntumbero yo kumvikana ku kuntu bashobora gukorana. Aho ni mu gihe ibihugu bitandukanye bifise uruhara mu ruhagarara rwa Siriya bari mu nama yindi mu gihugu cy'Uburusiya. Kuva intambara yaduka mu mwaka w'2011, abarobere bagwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad basa n'abataye inguvu mu gihe bagerageje inshuro zitari nke kuja hamwe ariko bikabagora kubera kutumvikana hagati yabo. Mu itangazo ryasohowe n'intumwa ya ONU muri Siriya Stéphane de Mistura mu biganiro vyabaye i Riyadh, yavuze ko mu biganiro vyimirije kuri Geneva muri ku itariki ya 28 z'uku kwezi, imigwi itavuga rumwe ikwiye kuja hamwe ikazana umugwi ukomeye kandi wumvikana. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri ko mwumva Radio Ijwi ry'Amerika mu Burundi isamiranira kuri 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mukayumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu.
tugaruke ku kibazo cyo muri Zimbabwe. Umukuru w'inama nshingamateka ya Zimbabwe amenyesha ko Emmerson Mnangagwa hazorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu. Inyuma yaho Robert Mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu ikiringo kitari gito atanze imihoho. Itangazo ry'uko Mugabe yatanze imihoho ryasohowe ejo ku munsi wa kabiri. Mnangagwa yari asanzwe yitezwe kuba ari muri Zimbabwe kuri uno munsi nihari, ariko aratanga ijambo ku banyagihugu. Uwo yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu agakugwa mu mabanga yiwe giturumbuka yari yahunze igihugu ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa cumi na rimwe abogojwe mu mabanga yiwe na Perezida Mugabe. Kuri uno munsi wa gatatu ikengeri nyinshi zavuzwijwe mu banyagihugu mu gisagara cya Harare mu kanyamuneza k'inkuru yuko Mugabe yavuye ku butegetsi. Iryo tangazo ry'uko Mugabe yatanze imihoho ryasohowe ku munsi wa kabiri rikashikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka ari nawe Jacob Mudenda.
Emmerson Mnangagwa yagarutse iharare muri Zimbabwe mu kanya gashize cyane gatoya, amaze kugeza ijambo ku banyagihugu ku bene gihugu. Ariko se ubundi Emmerson Mnangagwa ni muntu ki muri politiki ya Zimbabwe no mu buzima bwe? Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Afrika y'Epfo Anita Powell yaduteguriye umwirondoro wa Emmerson Mnangagwa. Reka mugenzi wacu uri mu Rwanda Claude Ganza munyamagana aho tugezeho.
Mu gihe cy'imyaka 37 Emmerson Mnangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka. Muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka yabwiye ikoraniro ry'abarwana shyaka baza NUPF ati NUPF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza, ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko imvugo yarahindutse. Emmerson Mnangagwa wirukanwe ku mwanya wa Vice Perezida yahimbwa akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Ni uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yagize ati nabwiye Perezida ku bibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na Perezida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indimi kuri iyi ngingo. Kuri njye ijwi ry'abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana, kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa Perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye Perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse kuko Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice president we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice president byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe yo kuba vice president akazamusimbura. Icyakora Mnangagwa nawe si umwana. Kuva mu mwaka wa 1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi. Yaje kugirwa vice president mu 2014 nyuma yuko Mugabe acanye umubano n'uwo Mnangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru, ubu wahindutse umwanzi igice wa Mugabe. Kurahira kwa Mnangagwa birasa nk'ibyahosha umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka. Igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiwe na Mnangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa Mugabe yavutsemo. Ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batonye cyane kuri Mugabe. Ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emmerson Mnangagwa? Chris Mutsivango kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanye intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Mnangagwa. Ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi.
They have no idea of how to run a modern state.
Ntibazi uburyo leta y'iki gihe iyoborwa. Bangiza ubukungu mu buryo bukomeye. Ariko icy'ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'ama baturage ba Zimbabwe, kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza. Kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubera Mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu. None Mnangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe bagiye guhumeka. Incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ari we wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe Gakurahundi, aho abasirikare barimbuye abanyapolitiki n'abo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikiye ZANU-PF mu myaka y'1980. David Mrowa wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo Mnangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ryateraje inkunga abarwanya Perezida Mugabe agira ati mu buryo bwose bushoboka Mnangagwa ni mubi kurusha undi wese dore ni we wateguye anayobora ubwicanyi bwa gakurahundi kubera ku Bwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC ko zikirenge muri Zimbabwe kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU. Margaret Thatcher n'inshuti ze batekereza ko ANC ishyigikiwe na SACP n'u Burusiya. Ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU. Yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko nubari ko biri. Kuva Mnangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe ariko mu ijambo yavuze kuwa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire ariko wakwibaza uti kucya bivuze ubu gusa byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi kwa nezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona The Crocodile. Yagize ati ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibyo rero byari umwirondoro wa Mnangagwa n'uruhare yagize muri politiki ya Zimbabwe kuva mu rugamba rwo gushakira igihugu ubwigenge. Nk'uko rero mubizi, abasirikari nibo bagize uruhare runini cyane mu kumugarura ku butegetsi no kuvaho kwa Robert Mugabe ndetse no kubungabunga umutekano wa rubanda muri iyi nkubiri ya politiki. Ariko rero ibi byonyine ntabwo ari muri Zimbabwe byabaye, muri Afrika ndetse n'ahandi nk'uko Professor Noheri Twagiramungu agiye kubitubwira mu kiganiro kigufi. Ya ikindi kiganiro cyose twagiranye muraza kucyumva ku rubuga rwa internet naho muze kujyayo. Professor Twagiramungu yigisha mu ishami rya politiki muri kaminuza Massachusetts Lowell ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuganiriye mu kanya gashize
bibereye muri Zimbabwe mw'iyi minsi n'urugero rw'itandukaniro hagati y'ingabo z'igihugu n'ingabo z'igitugu. Ingabo z'igihugu zireba inyungu z'igihugu n'abaturage, n'ingabo z'igitugu ziba zibereyeho gusa nyine gutsimbataza ubutegetsi buriho n'umuntu cyangwa agatsiko kari ku butegetsi.
Hanyuma nanone hari ingero muri Afrika zagaragaye nko muri Mali mu 1991, muri Tunisia mu 2011 ndetse no muri Burkina Faso mu 2014, aho ingabo nabwo zitiroshye mu baturage ngo zibatsembe. Umuntu yavuga yuko ingabo z'igihugu zifite uruhare ruhare mu gukuraho ingoma z'igitugu no mu rwego rwa demokarasi muri rusange.
Urakoze cyane izo ngero ko utanze uko aresha tuningero nziza. Nuko kuri ntabwo umuntu yavuga ko ntabwo mwizongero uko aresha tu ntabwo abasirikari cyangwa se ntabwo ingabo z'igihugu arizo zafashe ya mbere ngo zivaneho ubutegetsi, ahubwo abaturage bamaze kurambirwa ingoma z'igitugu zabatsikaniraga nibo bivumbagatanije. Iki ngabo cyakora z'igihugu zakoze mu izo ngero rero uko eshatu nuko zagiye ku ruhande rw'abaturage, mbese nako nuko zanze kwica abaturage nk'uko ubutegetsi bwari bubisabye. Ahangaha muri Mali twabyibutsa ko muri 1991 abaturage barahagurutse barivumbura, turibuka mu nkubiri ya 1990 mu gihe abantu bahagurukiraga kurwanya ingabo z'igitugu. Hariho ingabo yarimaze, hariho ubutegetsi bwa Musa Traore bwari bumazeho imyaka myinshi. Abaturage barahagurutse barigaragambya mu murwa mukuru wa Gadugu, noneho Perezida atanga itegeko nyine ko barasa abaturage, barashemo bakeya, ariko none haba uwarindaga umukuru w'igihugu, umukuru w'ingabo zirinda Perezida ahagarika abasirikare ababuza kongera kurasa abaturage, arababuza abajepereti ntimwongere kurasa abaturage. Abaturage babonye abasirikare batabarashe bahise nyine bahomboka mu mihanda hose, biba ngombwa ko ubutegetsi nyine buba buvuyeho. Muri Tunisia naho niko byagenze muri 2011. Hari huriya mu perezida rumazeho imyaka myinshi cyane Benali, nawe abaturage barahagurutse barigaragambya baje kwigaragambya, nuko ategeka nyine abasirikari kurasa. Nanone barasamo bake, ariko umusirikari umwe mukuru
ndakeka ko ategekaga
ndache karu wategeka igisirikare kirwanira ku butaka
iyo ni wategeka igisirikare kirwanira ku butaka yitwa ni General Rashid Amar
yego
nawe ahita ategeka ingabo kutongera kurasa abaturage ahubwo zijya ku ruhande rwabo Bernard rabonye ko ntacyo kurasa nyina abaturage bigaragaje bidashobotse ahita ahunga urundi rugero rwa nyuma waruvuze ni muri Burkina Faso Burkina Faso mu mpera za mirongo z'ibihumbi 2014 Perezida Blaise Compaore wari umazeho imyaka myinshi nawe yashatse guhindura itegeko kugira ngo yongere yiyamamaze nk'uko bigenda byagenze mu bihugu bimwe nanone bya Afurika dukunze kubibona abategetsi bashaka kwigundiriza ku butegetsi yashatse rero guhindura itegeko ategeka abadepite ko babikora cyane cyane abadepite benshi nanone
nk'uko
bimeze muri mu bihugu bimwe na bimwe nibyo mu ishyaka rye kenshi n'abadepite bimpoma amashyi babashyizweho n'umuntu bari bagera guhindura iryo tegeko n'ukorera amashyaka arwanya ubutegetsi n'abaturage batabyishimiye bajya mu mihanda ndetse batera kuri ku nzu y'inteko ishinga amategeko baburizamo imirimo yo guhindura iryo tegeko ariko nanone atanze itegeko ryo kubarasa uriya mu umukoroneri wa wayoboraga ingabo yagiriye perezida inama ati ntabwo twarasa abaturage ntabwo byatugwa amahoro ahubwo wowe vana mwakawe karenge biba ngombwa rero ko uriya mukoroneri yashyizeho ubutegetsi bw'agateganyo noneho hajyaho inzego mu gihe gito hajyaho inzego za gisivili nyuma haza kuba amatora ahangaha rero umuntu yavuga ati mu magambo make ikigaragara nuko hari aho ngabo z'igihugu zigera zikibuka ko igihugu ari cy'abaturage n'abari abana b'abaturage bakavuga bati turarwanira umuntu uri kwica abaturage kugira ngo ku nyungu z'umuntu umwe
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radishwe cy'America Samira niri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Ibiro by'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa birabandanya gutanga ubutumire kubegwa n'amatati ya politike kugira bazokwitaba ibiganiro bitegekanijwe gutangura ku wa mbere w'indwiza. Ko batavuga rumwe na leta bahurikiye mu runa ni Senared, ivyo biro bivuga ko byatumiye bamwe mu barugize aho gutanga ubutumire bugenewe urunani gose ivyo abo babibona ko bababibonamwo agahaze inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ari iyarusha tumutega amatwi
abegwa n'amatati nka bose baramaze guhabwa ubutumire abane nabo twize ko buzo bashikira vuba cyane uko niko ibiro byo muhuza byatangarije ijwi rya Amerika muri abo begwa n'amatati bamaze guhabwa ubutumire harimo leta y'u Burundi umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abahoze batwara Burundi n'abandi isoko ry'amakuru yacu rivuga ko ari urutonde rw'abantu barenga gato 120 bazotumigwa harimo kandi n'abatavuga rumwe na leta baba abari mu gihugu nk'umugambi sabanya Frodebu ishami ry'umugambi Iprona riri mu runani amizero y'abarundi umugambi Iprona uri muri leta n'abandi banyepolitike batwara imigambi itandukanye Ibiro vyo muhuza Benjamin Mukapa vyemeye ko bimaze guha ubutumire n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu bari mu runani Senared abo ni nkuru twaruguru runani Charles Nditije umunyamabanga nshingwa bikogwa wabwo n'uwahoza twari inama nshinga amateka byo ntavyo hanyuma haratumiwe kandi abantu babiri basorikira umugambwe MSD n'abasorikira umugambwe SNDD ya Leonard Nyangoma ibiro vyo muhuza Mukapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania bisigura ko kubona hatarungiswe ubutumire bugene urunani Senared gwose aho gutumira barugize kugite cabo vyatumwe nuko harabari banse kwitaba kwicarana n'ubwo runani ibiro vyo muhuza birahumuriza ko atakibazo na kimwe kirimwo Nawe biruko abo bagize urunani Senared bobo siko babibona mu itangazo baheruka gushira habona Charles Nditeje arongoye avuga ko bitumvikana ikindi kibateye amakenga nuko no kubutumire biswe aba acteurs politiques aho gutumirwa nk'abatavuga rimwe na leta canke nk'urunani iruhande yabo n'amashirahamwe yigenga amwe amwe aramaze gutomegwa n'ingishirahamwe Oricome rigwanya abagibiturire n'abasasagura amatongo ya leta. Iryo shirahamwe mbere ryarungikiye urwandiko Muhoza Mukapa rimusaba ko atohengama mu gutumira. Gabriel Rufyiri atwara iryo shirahamwe abona ko muri ivyo biganiro bizotangura itariki 27 ukwezi kw'11 gushika itariki 8 z'ukwezi kw'12 igitigire c'abatumire bemera ubutegetsi congana n'igitigire c'abatabwemera. Gucyo kubwa Rufyiri hakaba ibiganiro hagati y'impande zibiri zinganya inguvu. Ahamagarira Umuhoza gutumira wowe safite ico yoterera naho yoba atemegwa no butegetsi. Ico bikoze harundi mugwi w'amashirahamwe yigenga agwiriyemwo ayahunze igihugu yiyamiriza ivyo biganiro, avuga ko atabiganiro nyizina bizoba afatiye ku butumire bwatanzwe. Ayo mashirahamwe ico kime na bamwe bo batavuga rume na leta bo mu runani SNRD batangaza ko batazovyitaba. Gusa abatavuga rume na leta co kimwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga bari mu gihugu bamaze guhabwa ubutumire bemereye ijwi rya Amerika ko bazokwitaba ivyo biganiro. Bitekanijwe ko muri ivyo biganiro bizomara indwi zibiri bihuza Abarundi, hazovamwo amasezerano yo gutuma indiyane za politike zihari zihera nk'uko vyemezwa n'ibiro bikuru vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mwitangazo uwo muryango washize ahabona uvuga ko Umuhoza yiteze ko hazokwitaba abanyepolitike benshi bashoboka kandi ko bazoshira imbere ineza y'Abarundi. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga kubijanye kumwanyisha Abarundi igikorwa cyo gushinga intahe ku mabi yabaye mu Burundi cyatangujwe imakamba n'umugwi CVR. Ibindi kuri inkuru umugenzi wacu Chris arabidushikiriza.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi Sever abwira icyo cy'u America ko igikorwa cyo kumviriza intahe z'ababonye byakahise ari gusubiza agateka Abarundi.
Hari abantu benshi batashinguranye biteka bagiye baratabwa bunyamaswa mu binogo rusangi, tukaba tumaze iminsi rero mbere nogira ntitugwa kuri ibyo binogo. Ibyo rero ni ibikorwa turiko turagereza gutohoza. Mbere si ibyo gusa, hari abandi Barundi b'umutima bahagarariye ubutungane bagakingira ababanyi babo bakanka ko amabi abera mu ntara aho baherereye. Abo bantu rero nabonye turakeneye kubamenya kugira ngo tubashire imbere bahabwe icubahiro muri iki gihugu.
Abazokumviriza intahe batogwa n'abajejwe intwaro, amashengero, amashirahamwe adahanira inyungu za politike hamwe n'imigambwe. Ariko ngo si ibyo gusa,
iki gihugu cyacu ciyemwo amakuba menshi yatumye abantu benshi batacizeranye na cyane cyane dufatiye ku byamoko. Tuca tugerageza rero kuvanga bose bakumva ko baserukiwe. Mu gihe abantu babonye ko arimo umuntu batizigiye, ico dusaba nuko babitumenyesha bakabidushikiriza. Muri zone dukeneye abantu batatu, nawe ntu nitwobura abantu batatu b'intungane kandi abantu bose bahuriza ko
abanyamakamba ari nabo bitezwe kuri uyu wa kane gushikiriza ivyo bazi. Bamenyesha kwa himakamba habaye ibikorwa byahungabanije agateka kazi na muntu muri kahise. Bamwe ngo bariteguriye kubivuga, abandi kumva zitandukanye babona ko byo bavyiza binumiye.
Twese twarabiteze turiteze icyo bazaza kutubaza nje tuzoba bari. Cyama bya ya nabonye kuri kahise ayambabaje cyane ni menshi bisazwe ingorane zo zarahabaye.
96 abantu bamwe barapfuye abandi bagatotezwa. Bamwe bahungira mu gihugu hagati, abandi bahungira hakurya ya Tanzania.
Turi kubakira kwiye mugabo ico ntazi ni kimwe. Sinzi yuko wowe bizogaragara ko yagize nte yuko yanyazwe ko adusubizwa.
Ko bijehereza. Ntacho tuma ndabigaruka ko kuko ikibi kizira kongera n'ikizira ko.
Cyo nacho ravuga. Oya, jewe ntandoje.
Yego mu gihe babivuze bakamenyesha aho kanshika ko nzovuga ivyo nabonye.
Bitegekanije ko igikorwa cyo kumviriza abanyamakamba kizomara iminsi 20 kikaba catunganijwe mu isekeza ryo kumviriza Abarundi kuri kahise. Isekeza ryatunganijwe guhera muri 7 mu ntara zitatu z'ubumanuko bw'u Burundi, intara za Makamba, Rumonge n'intara ya Bururi. Imakamba Fisi Munezero, ijwi rya Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Christi Munezero kuri iyo nkuru. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi hanyuma ku buhanga bw'ibyuma hari Fatuma Ali Masikalala. Murakarama umugoroba mwiza kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Thank you.